Imuvani radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe muri kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joe Diane ni nahazwengiye kuwashikiriza makuru twafitiye uno munsi. Hayo makuru turahera nkuko bisanzwe kuyagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na ejo ni mukankusi. Mwaramutse Eugene.
Diane bwakeye abandi namwe turi kumwe ndabaramukije aho muri hose. Umugambi wa Kenya wo gufungura amashuri mato na yisumbuye mu cyumweru gitaha urimo guhura n'intambamye zituruka ku ishyirahamwe ry'abarimu bavuga ko amashuri atiteguye neza gukurikiza amabwiriza y'ubuzima agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona. Bavuga ko amashuri akeneye byibura umwanya ukubye kabiri wari uhari mbere ya COVID-19 kugira ngo abana batandura. Abana b'Abanyakenya babarirwa muri 16.6 million byitezwe ko bazatangira amasomo ku wa mbere nyuma y'ihagarikwa ry'amashuri rimaze amezi hafi 10 bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Ubwo yasuzumaga uko amashuri yiteguye ikisomo ku wa mbere, Minisitiri w'Uburezi George Magoha yavuze ko guverinoma izakoresha 190 million z'amadolari kugira ngo amasomo abashe gukomeza, agasaba kuzayakoresha icyazabagenewe. Cyakora Nicolas Gatemia, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarimu, avuga ko bitazorohera amashuri gukurikiza ibisabwa mu kurwanya virusi ya corona bitewe n'uko 40 million z'amadolari yahawe amashuri abanza adahagije. Amashuri yo muri Kenya hazaba agomba gushyira ingufu mu bikorwa by'isuku, atanga amazi meza yo gukaraba intoki, imiti yica udukoko ku ntoki n'udupfukamunwa kugira ngo barinde abana icyabahungabanya mu bigo by'amashuri. Abaturage bo mu bwoko bw'abashona bafite inkomoko mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo bishimiye intambwe bagezeho y'ubwenegihugu bwa Kenya nyuma y'imyaka batagira igihugu biti cyabo. Nazizi Dube ni umwe mu bashona 170,000 n'Abanyarwanda 300,000 bahawe ubwenegihugu na Kenya muri uku kwezi nyuma y'imyaka batagira igihugu. Avuga ko nyuma y'ibibazo banyuzemo by'imibereho y'abatagira igihugu biti cyabo, bishimiye kumva ko ibyo birangiye hakaba hatangiye ubuzima bushya. Kugira ibyangombwa byemewe n'amategeko ku bashona bivuze ko bashobora kubona serivisi za guverinoma, bashobora kwiyandikisha, bashobora kwaka inkunga cyangwa inguzanyo mu bigo by'imari. Abashona bagiye muri Kenya mu myaka 1930 nk'abamisiyoneri baturutse muri Zimbabwe, ariko ubwo Kenya yahabwaga ubwigenge n'igihugu cy'Ubwongereza mu 1963, 1000 muri bo batakaje amahirwe bari bafite mu myaka 2 yo kuba abenegihugu bo n'abana babo. Abandi bashona 300,000 nabo bategereje kuzuza impapuro basaba ubwenegihugu. Impuguke mu by'umutekano za Nigeria ntizemera ibivugwa n'abategetsi ko umwuka mubi hagati y'abahinzi n'aborozi ariwo watumye haba ishimuta riheruka muri leta ya Katsina mu majyaruguru ashyirwa irengerazuba bw'igihugu. Abanyeshuri bahungu barenga 300 bagizwe ingwate mu ntangiriro z'uku kwezi, ariko nyuma bararekurwa. Abategetsi bo muri iyo leta ya Katsina mbere bari bamaganiye iryo shimutwa ry'abana b'abahungu 344 ku duce tw'amabandi yari yaranashimuse abandi bantu agamije ingurane muri iyo leta nyirizina. Nyuma abayobozi baje guhindura imvugo berekeza iryo shimutwa ku borozi bari bafitanye ibibazo n'abahinzi mu bijyanye n'uburyo bwo gukoresha ubutaka. Cyakora komiseri wacyuye igihe muri polisi akaba anasesengura ibijyanye n'umutekano Lawrence Alobi ntiyemeranywa n'abatekereza ko aborozi ari bo bagabye ibyo bitero. Avuga ko nta kibazo aborozi bafitanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri cyangwa abanyeshuri, kubwe ngo ikibazo bagifitanye n'abahinzi mu bijyanye n'aho bashobora kuragira inka zabo, agasanga nta sano riri hagati y'ishimutwa ry'abanyeshuri n'ubushyamirane bw'abahinzi. Muri Malawi inkiko zatangiye guhana zihanukiriye abakora ibyaha byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kugera ku rwego rwo gukuba kabiri ibihano zibafatira. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bakunze kurega inzego z'umutekano n'iz'ubucamanza ko zidakora akazi kazo muri ibi bibazo. Barakomeje barahirimbana none ibitangazamakuru bitangiye kubona impinduka zitunguranye mu manza. Ubusanzwe igifungo kiremereye zari zikunze kubaha nticyarengaga imyaka 10, ariko noneho abantu batunguwe cyane. Nk'irirongwe, umurwa mukuru wa politiki wa Malawi, urukiko rukuru rwakatiye mu cyumweru gishize umugabo w'imyaka 30 y'amavuko gufungwa burundu kuko yafashe ku ngufu akana k'agakobwa k'imyaka 10 akanagatera sida. Mu kindi cyumweru cyabanje, urukiko rw'Iburantaya rwakatiye umugabo w'imyaka 42 y'amavuko gufungwa imyaka 20 rumaze kumuhamya ibyaha byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa yareraga utaruwe akaba nawe yaramuteye sida.
Ejo ni mukankusi, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza. Tuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Abanyagihugu ba mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye bakoze imyiyerekano yo gusaba amabarabara meza.
Iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane. Ni ukuvuga ko amanzi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana. Imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi, umushoferi ntabona ahaca n'ipine ni guhitishamo.
Aba ni bamwe mu bagendesha imiduga bemeranya n'abakoze imyerekano ku kibazo cy'amabarabara mabi muri Kivu y'Epfo. Turabigaruka ko handi hato kuyavugwa ku Burundi naho wahoze ari perezida w'ico gihugu Major Pierre Buyoya yarayashingurwa nyiteka muri Mali. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya yarayashingurwa nyiteka ibamako ku murwa mukuru w'igihugu ca Mali. Nta ntumwa ya leta y'u Burundi yari hari igihugu ciwe cyari chance kumuha ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Hanyuma Mali ica isaba ko ariyo yo muhamba niteka umuryango wiwe uravyemera. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ibirori byo guhambana iteka wahoza atwara Burundi Major Pierre Buyoya byateye iteka n'umukuru w'igihugu ca Mali banda n'abandi banyacubayiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Icyo bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'Igifaransa cijwe rya Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungitswe na leta y'u Burundi yarahari. U Burundi nico gihugu perezida Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri. Umwe mu bageze umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwijwe rya Amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahamba n'iteka mu gihugu ciwe. Yemeje ko u Burundi bwari bwemeye ko perezida Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe yamara agahambwa umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi rya Amerika rimuvuga amazina. Yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhara yoba yaragize mu iganagurwa ry'uwamusubiriye perezida Ndadaye Melchior. Buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye giye gucomuha. Umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu. Wemeje ko igihugu ca Mali arico cazavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi rya Amerika rifise avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe byose kugira ngo ikiziga canya kwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori byo kumushingura iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza. Ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe. Uwanonosoye vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse yabwijwe rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi yamara kubisigarira vya perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
Igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose, ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora. N'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi, yaratwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikora ibintu vyiza, ibintu bijanye n'ubumwe, intwaro rusange, intwaro ya demokarasi arayigarukana. Indyane zabaye nyinshi cyane, aregeranya abarundi, arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana kaba amahoro. Ahubwo nitunga rikomeye ku gihugu, intatemwa yiwe yarekuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe.
Kuri we kubona kuva Buyoya yitaba Imana gushika ubu Leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu.
N'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi, n'ibintu bitumara amazi atwese umurundi wese ahari turamaramara. Naho yo bari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kudamira ikizigaciwe. Hari ibihugu byinshi bapfiriye hanze batuma ko ibiziga byabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka, ariko cyane cyane batwara abategeka igihugu n'umunsi nibo bakwiye kumaramara. Byerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe cyangwa basanga ibyiyumviro nawe cyangwa basa nawe.
Pierre Buyoya siwe mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu, ariko niwe wa mbere igihugu chance kwakira ngo kimuhambishe. Uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu c'u Bubiligi mu mwaka w'ibihumbi 2016 ahambwa mu itongo giwe ikiriri i Bujumbura. Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu cha Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 983 ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu ntare ya Bururi, ari naho Bagaza na Buyoya bavuka. Na Yosepiriano Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 ahambwa i Bujumbura. Uwo ibisigari yavyiwe bikiri mu gihugu c'u Busuwise n'umwami wa kane mwambutsa Abangiricenge yitavye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 977. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigari yavyiwe yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko Abangiricenge ahambwa mu Busuwise. Abanyamari bemeye kugira intatemwa ya Perezida Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ni Bujumbura muri Katedrali Jina Mundi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara u Burundi yitabwe n'abahoze ari abanyacubahiro cyane cyane bakoranye na Perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'ibihumbi 2003 Domiciano Ndayizeye Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari byegera by'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona. Icyo bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yarahari nk'uko amakuru twaronse avyemeza. Pierre Claver Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Tubandaniza amakuru yacu mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi kavugwa mu bibazo by'abana baterwa inda mu nyuma bagatereranwa n'imiryango yabo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basi gwe ko kuronka ivyo bareresha abo bibarutse bitaborohera bagasaba inzego kubashigikira. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yarabagendeye baraganira adutegurira ino nkuru.
Bari baje kugariza ikigega kijejwe guhingurana abarimu mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura barenga ijana. Bavuganye n'abanyamakuru ariko banka kuvuga umwidondoro wabo kubera imvo z'umutekano. Impamvu z'abazindukanye ziratandukanye. Nk'uyu mugabo n'umukenyezi basaba kurunzwa amafaranga babitse kubera bari basezeraniwe kuyahabwa amaso ahera mu nzira nyuma yo guheba kuba banywanyi.
Abantu binjira bakabakata ibihumbi bitandatu baraduza atanama twagiye bashaka ibihumbi 12. Rero karaba kuguma mu kigo kikukata ibihumbi 12 ku kwezi. Ata kredi yabo zoronka tukabona ko aramarara cyo bari ko rapfa
nk'ubu unya iyi muri December nyene twari ngaha jerawe nyene arasohoka atubwira ati avant le 25 December tuzoba tubahaye ibyanyu tuvane ko amahoro. Mugabo raba ino musi turaje bari ko batubwira inyuma y'imyaka ibiri bari ko batubwira ngo muri janje
umwari mu kazi wundi nawe nahatabwanwa afise bwa futse umuntu wamwe yisanzwe umushahara ukatwa ko amafaranga atigeze asaba ku muntu wanyu bakino kigega.
Ikibazo mfise nuko nasanze bankata ariko ata contrat dufitaniye. Iyo constat nayo igize hamwe bagizeho changement général de fonctionnaire niho naciye mbona ko bankata. Uno munsi rero naje naguranya gatike ariko bariko barambara yuko bikenewe kugira ngo bantunganirize bitarimo. Ico naco ni attestation de service ariko photocopie agaranga muntu na lettre de demande narinda bifise. Jero numva mfise ingorane ikomeye cyane bisaba uburyo burebure kugira ngo niyunguruze. Yaba byashoboka bari kumpa n'inyungu kuko noba ndabagurana nko ku ngubu.
Umugabo nawe nyine aturuka mu ntara yo hagati ikimusonga kurusha ibindi no gusirimbira deni afitiye uburenganzira.
Nkumaze kuza nk'inshuro zitatu ndiha amatike niko nkurikirana iyo dosi. uno munsi nyene niho ndabihejeje narenzi yuko n'imiburi buri kubera nabitanguye kuva mu kwezi kw'icumi impera zo kw'icumi narenzi yuko amafaranga ngenda yatwaye umwana ubambwe ko nzogaruka mu kwa kabiri urumva ntaco nungutse ayo mahera n'abazo bayampa ndaca zomarira ico rero ni kintu kibabaje cyane kubona umuntu aza avuye ruguru hanyuma akacararaho nk'imisi ibiri itatu ariko arakurana ngo ivyo vy'amadosi byari ibintu bateza gukoresha kuko hari ubuhinga bwa none barabufise
ubona yemeza ko inyuma hafi y'imyaka indwi atigeze ahabwa ivyo yari yemerewe
nari mazeyo imyaka itandatu irenga nateranja mu myaka ndwi kandi atangwane ndaronka ayo ntituriko turoroherezwa kuturonka kuko nka jewe nasinye enojuje fiche ya dezangajuma itariki zibiri z'ukwa mbere 2020 hageze ku itariki 2029 iyo epari nyabataraye insubiza mumva ko ari kiringo kirekire n'ubu rero uko turabisaba ko yidusubiza ariko ntibarabitwemerera batubwira ngo twuzuze ngo amafiche kandi tuzi ko ayo mafiche naho twuzuza zishobora kuba impapuro nk'amaburo yabashobora guterera nka hanze agahombo turiko turakagira amafaranga kuyashira ahantu atari ko arunguka ako nagahombo ka mbere no kuvuga amafaranga yacu gushika ubu ni nk'amafaranga bitswe muri pubere tutazi nuko dushobora kuyatora dushobora kuyaronka
uno mwigisha va mu rugigi mu buseruko bw'u Burundi yasanga n'igihe azotunganirizwa atanyungu kubera amatike y'umurengera
nka jewe agahomba ndagafise guko nk'ubu jewe muhira nkora ndumwe iyo manutse mu muryango guko mva mu rugigi gushika ino kuza ni 10,000 aho nka cashira ko 15,000 nafashe kugira nze gushikana nza gutegera ribis no kuva nje no nkoresha nk'ibintu 50 kandi urumva yuko mu muryango cyasanga hatakaye byinshi maze kuharura rero amaturo maze kuzino ndamaze gutakaza na yasumba ayona kotije nje ndi mpamvuga ati nutwe dukeya mbaro batumpa ndadutahana
abandi nka bakenyezi basigura ko bahisemwe kuja kurondera amadeni ahandi bamaze kwihebura
imyaka ihaciye ni myinshi cyane baduhenda ngo mutore ingurane twarazibuze gushikaho imiryango itebika iga ikadehukigwa twasavye amakredi ahanje cyuko turabura nayo gusubiza
tumaze imyaka myinshi twadeye nta karusho twigeze tubonamo twarasavye amadeni turabura rero kubwibyo twebwe twapreferiye kuva ngaha muri fre tukaja kwadera mu yandi mashira hamwe ibyo batwemereye byose nta kintu na kimwe baduhaye
Evariste Ntungikimpaye umuyobozi mukuru w'ikigega fre nta kana makosa cyagirizwa
Ntaba anye mwabonye ngaha anye bari baje kubaza ati mbega none ko twebwe sanze twari twavuyemo tuzoronka ryari twifuza ko abamaze gusaba kuronka ubwo burenganzira bwo kuvamwo mu nteguro yacu kwezi kwa mbere kuzohera bose twarabasubije amafaranga yabo kiretse abasavye kuvamwo inyuma y'itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda
Ntungikimpaye yoboye ikigega kijejwe kuronsa ingurana barimo yo kubaka uburaro yishimiye cyane ariko ko kubona mu myaka irenga 10 kimaze gushoboza abanywanyi barenga ihumbo munani kuronka uburaro bwiza eroje uri ka neza ijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nabice ku masonga nkitangura abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yepfo ejo kwa kabiri bazindukiye mu myerekano yo gusaba leta Republika Demokratike ya Kongo kubakorera amabarabara n'ibiraro vyiza mugenzi wacu Vedaste Ngabo yarabidukurikiraniye
Abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mugi uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirirwa mu rugo ntakazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongwe no mugasenga amaduka yarafunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera imyigaragambyo Andre Byadunia n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya murongo na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuru yica abantu ndetse igasenya n'amazu
objectif ni mbili
intego ni zibiri nuko ibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivu yepfo muri rusange urebye neza muri Ruwanga amaze kuva imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya Sange na Bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma muhira kugira ngo leta idukorere aka kazi kubera iki kibazo kibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri Uvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya Uvira Baraka na Uvira Bukavu bemeza yuko hari aho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri Tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya Sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse
iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane no kuvuga ko amandi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine nuguhitishamo harimo namabuye manini manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nawo kuhaja bemera kuduga ku home rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi ego hari imodoka hari bimaze kunyibirayo kuko n'umwanya muti imodoka cyomese gatoyi ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhacare ni nk'ukwirohura bingeni barabara rimeze yakeneye ko ryokogwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bacirinde kuko amazi yaramaze gutwara ibarabara ryose afatana n'umusozi
Nyonzima Cantone nawo ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane
kandi twatangwe tugera ku 3,500 kuva mu Rusenda gushika i Uvira ariko biraduga bigera ku 5,000 biraduga baragushika ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijamwe ibarabara kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku 30 imoto 40 biravara n'ukuntu umwe ngubwira ufise utuntu ku ruhande ukabwira ati genda fashe moto je nyene ni 30 bo kugaruka kandi 30 niko kikira mugabo muri babiri no bakwa 15 mugabo ugivuje je mfashe moto ndumwe nko munage mateka vuga ko munage na kumutari umwe uje utanga 30 nini niko bimeze umba kugira ugaruka bitwa 40 60
ijwi rya Amerika ryavugishije ministre ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara yakivuye epfo Emmanuel Ngezi la Fantasy atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota 30 tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugeregeza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize societe civile muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha Vedas Ngabo kubgaradijwe ijwi Amerika uvira mu ntara kivuyepfo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turatubandaniriza ku kiganiro Americana na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza kuwa mbere tariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 2020 ishusho ya General Robert Lee yavuye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress ni rumwe mu nzibutso z'ubucakara bw'abirabura zikubitwa hasi muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo turebera hamwe muri make cyane muri aka kanya ikaze mu kiganiro Americana se cyane tubanze twibukiranye General Robert Lee wari we ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1861 leta 11 zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize hamwe zikora icyo zise Confederation zitangiza intambara yo kwitandukanya n'igihugu zishaka rero gukora ikindi gihugu gishyashya intego yazo nyakuri kwari ukugumishaho ubucakara bw'abirabura nibwo bwari inkingi y'ubukungu bwazo icyo gihe Robert Lee yari colonel mu ngabo z'igihugu leta yakomokagamo Virginia nayo yari muri Confederation Lee yanze kurwanya leta ye asezera mu ngabo z'igihugu mu kwezi kwa 4 1861 asanga Confederation Mu mwaka wa mbere yabanje kuba umujyanama mu bya gisirikari wa president wa Confederation Jefferson Davis. Mu 1862 Davis yamugize umugaba mukuru w'ingabo ze n'ipeti rya general w'ikirenga generalissime kugera batsinzwe Burundi ku itariki ya 9 y'ukwa 4 1865. Nyuma y'intambara Robert Lee yashubijwe mu buzima busanzwe bwa gisivili aza no kuba umukuru wa kaminuza Washington yaje guhindura izina nyuma y'urupfu rwe mu 1870 yitwa kaminuza Washington and Lee kuva mu 1909 ishusho ya Robert Lee y'ikibumbe yari itetse iruhande rw'iya George Washington mu kirongozi cya Congress y'igihugu aho buri leta ifite amashusho abiri y'abantu bayibereye imena amashusho ya George Washington na Robert Lee yerekanaga rero umurage wa leta ya Virginia yabo bombi bakomokagamo Mu kwezi kwa kane mu 2020, guverineri wa Virginia Ralph Northam yashyizeho akanama k'abantu umunani ko kwiga niba bikwiye gusenya ishusho ya General Lee mu ngoro ya Kongresi y'igihugu. Nyuma y'amezi atatu kabyiga mu kwa karindwi 2020, aka kanama kemeje ko iyo shusho koko igomba kuvaho. Guverineri Northam yahise yandikira Kongresi y'igihugu ayisaba gukuraho iyo shusho. Mu itangazo yashyize ahagaragara arasobanura ati ntabwo umuntu waharaniye ko ubucakara buramba bugumaho ari icyitegererezo n'ikimenyetso muri iki gihe tugezemo. Iyi shusho ya General Lee irarata umurage w'amacakubiri, gukandamiza abandi n'ivanguramoko. Ku rubuga rwe rwa Twitter, president w'umutwe w'abadepite wa Kongresi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutegarugori Nancy Pelosi, uza ku mwanya wa gatatu mu butegetsi bw'igihugu nyuma ya president na vice president ba Repubulika, nawe yaranditse ati nta mpamvu ihari muri iki gihe yo kwishimira ubugomwe bwa Confederation mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko n'ahandi ariho hose mu gihugu. Guverineri wa Virginia Ralph Northam na komisiyon yashyizeho basabye Kongresi y'igihugu gusimbuza ishusho ya General Robert Lee iy'uwitwa Barbara Jones nawe wo muri Virginia iruhande rw'iya George Washington. Barbara Jones ni umwiraburakazi wabaye mu bantu ba mbere bimena barwanyije ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1951, ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko yonyine gusa, yakoresheje imyigaragambyo mu ishuri ryisumbuye yigagamo yo kwamagana no gutamaza ubugome ryakoreraga abirabura baryigagamo. Naho ishusho yari izajya mu nzu ndangamurage w'amateka n'umuco mu mujyi wa Richmond, umurwa mukuru wa Leta ya Virginia. Radio Ijwi rya Amerika. Imyaka n'imyaka abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko abirabura bavuga ko gushyira amashusho y'abategetsi ba gisivili n'abagisirikari ba Confederation ahari hose mu gihugu ari ukugaraguza inkota mu bikomere by'ubucakara. Kubyamagana byafashe intera ndende, cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umuturage w'umwirabura witwa George Floyd ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu mu 2020. Umupolisi w'umuzungu yamwishe yamwubitse hasi inda, yamuboheye mu mugongo n'amapingu amaboko ye, noneho amushyira n'ivi ku gakanu igihe kirekire, noneho rero uwo mwirabura arapfa. Ibi byabereye mu mujyi wa Minneapolis muri Leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Uru rupfu rwa Floyd rwateje imyigaragambyo y'akataraboneka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije. Ndabashimiye cyane ko mwagikurikiye, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Maze rero mugire umunsi mwiza, murakarama, murakagwira nk'ubwo yabwinka.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti, mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye mu gice cya mbere c'ivyo twabateguriye muri kano gatondo, ariko tukabararikira ibindi biri imbere mu masaha aza kuza. Imbere yo guhana gahindukira, Shimire Edi Rwema yaraduhagarikiye hamwe na Fatuma Animasi Kalala yegeranije amajwi yacu kuri mikro. Mwari kumwe na Jewe Diane Ninahazwe, turaza kongera mu bindi biganiro vyo mu masaha ari imbere. Mukurindira mubandanye kururanirwa mu vyo murimwo vyose mwumva Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Thank you.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.